Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni radio z'u America. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2014 kuri mikro kuri uyu mugoroba wa Amerika mwe nanje Fidèle Niyongabo
na Eugenia Mukankusi nanjye ndabasuhuje mwiriwe neza ikaze kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ubu ni saa 7 n'iminota 30 hano I Washington DC naho Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ni saa 1 n'iminota 30 z'umugoroba
ndibaza aba bantu batishyura abaturage ku gihe kandi iteye kuri biteganya kuki kubishyura batongeraho indishyi cyangwa ngo bongereho inyungu
uwo ni umudepite w'u Rwanda ku kibazo cyo kwimura abaturage mu nyungu rusange iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo amatora yo muri Afurika y'Epfo ibiganiro imbonankubone hagati ya perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Riek Machar turazigarukaho mu kanya turahera ariko ku makuru
Tutangurire ku gihugu cya Ukraine aho abagwanyi bashyigikiye igihugu cy'u Burusiya mu buseruko bwa Ukraine batangaje ko batazuhagarika ivyerekeye kugirisha referendum ku bijanye no kwikukira naho president w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yateye akamo ejo ku munsi wa gatatu kuko iyo referendum yotebeshwa abaserukira bashaka kwiyongora ku gihugu cya Ukraine bashyigikiye u Burusiya mu ntara za Donetsk na Luhansk Mu buseruko bw'igihugu bamenyesheje uno munsi wa kane kwizo referendum zizoba ku munsi w'Imana itariki 11 z'uku kwezi kwa gatanu nkuko byari bitegekanijwe imbere yaho. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'igihugu cy'u Burusiya ryasubiyemo Denis Pushilin umuyobozi w'intara ya Donetsk atangaje ko ari republika y'abanyagihugu bo muri Donetsk avuga ko referendum muri iyo ntara izosaba abanyagihugu guhitamwo ego canke oya kuba nimba bashigikiye gutangaza kwikukira kwa republika y'abanyagihugu bo mu ntara ya Donetsk ababa mu ntara ya Luhansk bazosabwa ico kibazo nyene kubijanye na republika y'abanyagihugu bo mu ntara ya Luhansk ivyuko abashaka kwiyongora kuri Ukraine bazoshobora gutegura amatora mu bice byose by'izo ntara ntibitomoye ibiherutse gutohozwa byerekana ko ibice 70% by'ababa mu seruko bw'igihugu cya Ukraine bashaka kuguma mu gihugu cya Ukraine
tuve muri Ukraine tugiye muri Syria haho igisasu cyasenye ihoteli iri mu mujyi uri mu mateka y'igihugu wa Aleppo abaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bya leta bavuze ko habarwanya ubutegetsi bari nyuma icyo gisasu cyo kuri uyu wa kane ku hoteli yitwa Carlton imaze imyaka 150 ibiro ntaramakuru by'abanyamerika The Associated Press bivuga ko umutwe wiyita Islamic Front wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero
Ibihugu bine canke birenga harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeye gufasha igihugu ca Nigeria mu gikorwa cyo kurondera abanyeshuri babigema 276 banyururujwe n'umugwi w'abagwanyi Boko Haram mu ijambo yashikirije no munsi wa kane ikoraniro ryerekeye butunze ku isi mu gisagara ca Abuja ku mugwa mukuru w'igihugu ca Nigeria Perezida w'icyo gihugu Goodluck Jonathan yashimiye igihugu c'Ubushinwa igihugu ca nyuma cemeye gufasha gutora abo banyeshuri babigeme banyurujwe avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa vyatangaje navyo nyene ko vyavuganye nawe ko vyerekanye ukwiyemeza kwavyo kuvyerekeye gufasha gutorera inyishu ico kibazo c'inyuruzwa ryabo bigeme muri Nigeria avuga ko yemera kw'inyuruzwa ryabo bigeme izoba intango yirangira ry'iterabwoba mu gihugu ca Nigeria Perezida Jonathan avuga ko abari mu ikoraniro ku vyerekeye butunzi ku isi berekanye ko bashigikiye igihugu cya Nigeria no gufatira ingingo zikomeye abagira iterabwoba amenyesha ko iyo abaserukira amahanga bakihoza iryo koraniro ngo abagwanyi b'umugwi Boko Haram bari kugira iminsi mikuru bakongera bakiyemeza gutera akajagari kurushiriza
Ishyaka riri ku buyobozi muri Afurika y'Epfo African National Congress INC mu magambo ahinnye Didi imbere mu majwi amaze kubarurwa matora ya mbere mu gihugu hose arimo nabavutse nyuma y'ubuyobozi bwa gashaka buhake apartheid busezerewe mu 1994 amajwi hamaze kubarurwa yatangajwe na komisiyo ishinzwe itora mu gihugu kuri wa kane yerekanye ko INC ifite 63% by'amajwi hamaze kubarurwa arenga icyakabiri. Mukeba wa ANC urugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Alliance rufite 23% by'amajwi, nta rindi shyaka ryabonye ibirenga 5% by'amajwi amaze kubarurwa kugeza ubu. Komisiyo ishinzwe itora yavuze ko 73% by'abemerewe gutora bitabiriye itora ryo kwa gatatu. Abasesengura ibintu biteze ko ANC yegukana ibirenga 60% by'amajwi, ibi bikaba byaha inteko ishinga amategeko uburyo bwo gutora Perezida Jacob Zuma manda kuri manda ya kabiri y'imyaka 5.
Radio Isi y'Amerika Washington DC. Igihugu cy'u Burundi cyatangaje ko inteko zacu 2000 zizoguma mu gihugu cya Centrafrique gushika mu mpera z'uyu mwaka mu kigoro k'amakungu ku guhagarika ubwicanyi bufatiye ku idini bwihaye inkumbi muri Centrafrique. Umushikiranganji rero kwivuna abansi b'igihugu cy'u Burundi Jean-Yves Le Drian yatangaje no musi wa kane ku inteko z'igihugu cy'u Burundi zizobandanya gufasha kubahiriza umutekano muri Centrafrique aho abayisilamu bariko bahunga ari 2000 ibitero by'abagwanyi b'abakristo bazwi ku izina rya Antibalaka. Inteko z'igihugu cy'u Burundi n'inteko z'ibihugu byo muri Afrika zigera ku 600 ntizorohewe mu gikorwa cyazo cyo guhagarika ubwicanyi muri Centrafrique.
Umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi muri Sudani y'Epfo Rick Machar yageze muri Ethiopia mu biganiro bye bya mbere by'imbona nkubone na Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir kuva habaye urugomo rushingiye ku moko rwadutse mu kwezi kwa 12. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Addis Abeba muri Ethiopia Marthe Van Der Wolf yatangaje ko Machar yageze muri icyo gihugu kuri uyu wa kane. Abagabo bombi byitezwe ko bazabonana ejo kwa gatanu mu biganiro by'amahoro bihujwe n'itsinda ry'ibihugu byo muri Afrika Burasirazuba rizwi ku izina rya IGAD. Imishyikirano hagati y'intumwa z'abarwanya ubutegetsi n'iza guverinoma imaze amezi menshi izarira nta kintu kigaragara kigerwaho. Perezida Kiir yemeye kugerageza ibiganiro n'uwahoze ari vice perezida we nyuma yo kubonana na sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry wari muri Sudani y'Epfo mu cyumweru gishize. Iyi ni gahunda ya radio yanyu mwese nshuti turi kumwe tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika dutangurire tumenyesha ko mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Abagitangira kurikira ibiganiro byacu iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imaze kwemeza ishingiro ry'umushinga wo kwimura abantu ku nyungu rusange. Igice kigaragara muri uyu mushinga ni uko noneho umuturage uzaba agomba kwimurwa ku nyungu rusange atagomba kumara iminsi 120 atabonye amafaranga ye ngo yimuke. Iyi nkuru murayagezwaho na mugenzi wacu Asumutakaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Uko byagarutsweho n'abadepite banyuranye ubwo bigaga ishingiro ry'uyu mushinga wo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, abadepite bishimiye ko noneho umuturage umaze kwemera ko azimuka ku nyungu rusange agomba guhabwa indishyi z'ibye bitarenze iminsi 120. Mu gihe iyo minsi irenze, umuturage noneho afite uburenganzira bwo gusubirana umutungo we kuko ntawamuhaye ingurane ngo yishyurwe. Uyu mushinga kandi usobanura ko umuturage wamaze guhabwa ingurane z'umutungo we atagomba kurenza iminsi 90 atarimuka. Nubwo abadepite bamaze gutora ishingiro ry'uyu mushinga, hafi ya bose bavuze ko n'itegeko ryari risanzweho nta kibazo ryari rifite, gusa ahubwo ibitaragenze neza ari uburyo abaturage bimurwa bagahabwa amafaranga batishimiye kandi nta buryo bwo kujuririra iki cyemezo babaga bafite, ndetse ngo nayo batishimiye yabageragaho imyaka imaze kuba myinshi.
Ndibaza aba bantu batishyura abaturage ku gihe kandi itegeko ribiteganya, kuki kubishyura batongeraho indishyi cyangwa ngo bongereho inyungu? Rimwe na rimwe hari ahantu usanga bapima akavuga ati wende umuhanda uzanyura aha ngaha, nibyo abari inyungu rusange bigaragara ariko ugasanga nk'umuturage yarahafite inzu bashaka gufata igice kimwe cy'iyo nzu cyangwa bashaka gufata nkasaro cyangwa cy'ikoni kindi gice ngo bakakireka uyu munsi baraza bakakubwira bati ahangaha ni inyungu rusange ntacyo ugomba kwakorera nyuma y'imyaka itatu baza bati turaguha amafaranga twabaze mu myaka itatu ishize ese koko murumva uwo muntu aba abayeho
abadepite batanze ibitekerezo ko mbere y'uko umushinga utekerezwa ndetse ugatangira gushyirwa mu bikorwa nyir'umushinga agomba kubanza kwerekana amafaranga yagenwe mu gikorwa cyo kwimura abaturage ibyo bikazagabanya igihirahira abaturage baterwa no kubwirwa ko bazimuka kandi batazigiye bazagendera ingaruka zikaba zitangira kugera kuri abo baba barabibwiwe bagategereza imyaka myinshi ntacyo bakora urugero rw'abaturage bo mu karere ka Bugesera babwiwe ko aho batuye bahazubakwa ikibuga cy'indege imyaka igera kuri itanu ikaba ishize bagitegereje
turaze se duhinge niwe bakatubwira bati nejo nta tariki tubabwiye ariko nejo ubundi ibyo bintu tugahora muri ibyo ntabwo tuzi ibyo ari byo abandi bagahora mu migambi runaka twe tugahora turi turagiye ntitugiye
maze no kutwishyura ngo kize tunigendere tujyeho tuzashobora kubaka turahinga ariko urumva nta mushinga twakora uzamara igihe kirekire
tubonye ikibuga kitaje twahinga tukeza tukavuga amazu yacu tukaba abantu bameze neza
mu by'itegeko rizakemura nirimara gutorwa kutishyura abaturage ku gihe biri mu by'ibanze uyu ni Minisitiri Kamanzi Stanislas w'ibikorwa remezo ubwo yasobanuriraga abadepite uko uyu mushinga w'itegeko uteye
nk'umushinga w'inyungu rusange mu gihe abawuteguye batagaragaje ko bafite ingurane baha ba nyir'umutungo nyirango ibyo ni ryo hambe rikuru cyane dukwiye kuba tunashingiraho bitagaragaraga mu itegeko rya 2007 ndetse no mu mikorere uburo ntibinashoboka ku cyo gikorwa cyatangira iyo ndishyi ikwiye bitagaragara ko ihari kandi ko izatangwa
uyu mushinga uteganya ko bafite uburenganzira bwo kwimura abantu ku nyungu rusange ari leta inzego z'ibanze ndetse n'ibigo bya leta abadepite bakaba batinze cyane ku bantu ba rwiyemezamirimo baba bafite ubucuruzi bakimura abaturage bavuga ko ibigiye gukorwa ari inyungu rusange kandi habanza inyungu ya ba rwiyemezamirimo iri tegeko nirimara gutorwa rikazaha uburenganzira umuturage kuba yasaba ko ibyo yabariwe yimurwa byasubirwamo mu gihe yabatishimiye ikiguzi yahawe abadepite 51 kuri 57 bari bitabiriye inteko rusange nibo bemeje ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange uyu mushinga w'itegeko ukaba ugiye kuzakomereza mu makomisiyo y'abadepite Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta kuri iyi nkuru nshuti bavandimwe iyi ni radio ijwi rya Amerika radio yanyu muri gahunda tubagezaho kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali
Amatati y'amatongo abandanya kwibonekeza mu Burundi hagati y'abasangwa n'abahungutse mu ntara y'amakamba imiryango irenga 70 y'abasangwa irikira kwa matongo n'umugwi CNTB n'antunga ngo ashikirizwe abahungutse inkuru yatabita mukamusoni
Ayo matati yibonekeza cyane cyane mu makomine ya Mabanda na Nyanzarake mu Mabanda imiryango 79 isabwa n'umugwi CNTB gusubiza amatongo irimwo agashikirizwa abahungutse abakurambere bo ngaho bakavuga ko iryo tongo ririmo iyo miryango 79 ryahora rijya leta ikirishikiriza uwitwa Gaturage Theodore ubu naho CNTB ishaka kurishikiriza uwitwa Lucien Nestor Nizigama Abel numukurambere yahora ari mu batware barongoye komine.
Kugira rero gaturaga rongera itongo ico gihe komine yari kwiharangurira igikorwa cyo kwimura kiriya kibuga kugira ikizane ngaha kubera ahantu bavuga ko ari ahantu ha leta. Mu nyuma rero niho gaturage twabona azana impapuro avuga kwa ahantu yaharose. Hanyuma azishikiriza Mistanderi ico gihe Mistanderi yari ndisinzira. Bikorwa bicyo bihagararira ngaho
iyo miryango 79 iba muri iryo tongo igizwe n'abantu bashika amajyana indwi bavuga ko baguriye uwo nyine itongo ariko Lucien Nestor acaza kurisaba umugwi CNTB kubera bamwoheje ko ashobora kurironka kuko umubyeyi wiwe yahoze akorera ku mugwa mukuru wa komine Mabanda nk'umunyezamu
baratohoje uyu mugabo Lucien afite itongo hariya mu mabanda ya mbere ku ruhande rwo kujya mugina haruguru munsi ya samvura ahungutse yashitse abaho hantu mu kiringo cy'imyaka 3 tarigeraza kuvuga kwa hantu ariwe ivyo yabizanye mu nyuma kubera abantu bamugiye mu matwi
ivyo biremezwa n'umukurambere Abel Nizigama uyahoze ari mu batware avuga ko itongo ry'uwo ruseha Nestor rizwi neza aho riri gushika uyu munsi
aho bahunze bapfa hariho yarahashikiye baragabuye n'umusangwa waho igitongo re nubu ari muri ryo
kwashatse kumenya o yashikirije igitongo n'umugwi CNTB icavuga kuri ivyo yagirizwa niyo miryango ariko nacashaka gushikiriza Lucien Nestor yaturungitse kubaza abajejwe intwaro n'umugwi CNTB mustanere wa komine mabanda we amenyesha ko iyo ngingo yo mugwi CNTB ishobora gutera umutekano muke mu banyagihugu arongoye
bizinesi hari ikibazo bivuye ku ngingo yafashwe itongo rya Lucien havuza na gaturagi rero kuva ahiyo ngingo isohokeye bagiye turumva yuko hariho imyidogo ijya no hino twabona yuko mengo atagikozwe yuko bishobora guhungabanya umutekano
ayo matati ari mu mabanda ni ari no muri komine ya Nyazarake mu ntara ya Makamba nyene mu mazone ya Kazira bageni na Muyange abanyagihugu babona ko kuri bo urufugo amaze gushika kuko batwa amatongo yabo bamaze mu imyaka n'imyaka bagasaba leta kubanywanisha aho kubatandukanya
umuntu ashamenya ko apfuye none yoje kwatahandi dufise twahaje atahandi twari dufise kandi uba yarahafise ahantu maze imyaka 30 wabyariye habana none wo cubashira he wo ukiza gutangura ubundi buzima butanguza atahufise dusaba rero leta ko yo tunywanisha tukabana kuko nta numwe azoronka amahoro ubundi nabari uko yangaje
abanyagihugu bagatangazwa n'ingene aho ariko babakura mu matongo bayaronse bayahawe na leta nkuko nabo nyene basavye leta
none ko bavuga ko bashobora kutwomora ngo badukure mu matongo aba bahungutse baba mu Ruvumera izina ry'Imana bose turaza aho baje bava aha nta watutuze mu Ruvumera ariho none ko bo bavuga ngo nituvemwo tuduge bo batagomba kuduga ngo basubire iyo bazananye kandi aho hantu tukaba twahawe na leta nabo bahawe na leta iyo bafuma baturekera mu makambi y'impunzi muri Tanzania bagahungura abo bantu babona ko aribo bene igihugu twege tukisigarirayo
kuri ivyo bibazo by'amatongo birangwa mu ntara yiwe Buramatari Ndwaye Gilbert avuga ko izo njyane ziva ko usanga utwo duce bapfa ari uduce tumera gusumbya utundi kandi nta nzu iri kwirasha
izo bivanye n'uko ari gice kimera kirimo abantu benshi bihutira ikiyaga usanga rero n'abantu rimwe na rimwe bariko baravuga barenze urugero Nyanzarake naho mwoba mwumva ko hari abantu bafise ingingo zo kuva mu Burundi nabo CNTB yabonye ko usanga bafise ahandi baba ni kuvuga rero Nyanzarake akenshi abenshi n'ababana ababana nabo babona mugenzi wahunza agaca kuri imbi bagateranya mugabo bajya bose b'Inyanzarake turabazi kuko umuntu amatwabagirisha twabwiye tuti wowe se afise ikibazo zaragishikiriza urupapuro zosohoka ko agira asohogwe Burundi arudushikiriza mugabo abamaze kudushikiriza bose twaragiye turi igibazo byabo dusanga ntanzira ikirashe
nawe uramatara avuga uko ariko abajejwe intwaro mu nzego zo hasi bo babona ko ivyo umugwi CNTB uri kurakora bidakurikije amategeko kandi birateye umutima uhagaze mu mugwi CNTB bakavuga ko bakora akazi kabo uko kameze ariko badashobora gushimisha impande zose iyo abanyagihugu badashoboye kwiyumvikanira hagati yabo bo baca bafata ingingo ibereye Imakamba mu manuko bw'u Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iki kiganiro Leta ya Kenya muri kino gihe iri mu bikorwa vyo gutuza ubugizi bwa nabi mu gihe yemeza ko umugwi Al-Shabab ugiteye isibe muri ico gihugu ku Imana uheze hari impunzi z'abanyamurenge bava mu buseruko bwa Congo bemeza ko bakubaguwe mu gice ca Kasalani kiri mu gisagara ca Nairobi Jean Nyahoza impunzi y'umunyamurenge ari mu bafashwe ku Imana uheze akaba yabwiye Odas Makado ko bafashwe bunyamaswa Salomoni vyabagabo aba muri Amerika yari yagiye kuramutsa bana biwe aho I Nairobi aniwe yashize habona ivyashitse
nje nageze ya Nairobi hari kwa gatandatu nyinstati kwa gatano nari gusura abana banje hanyuma rero tuja gusengera ahantu basengera habaye nko mu masaha 5 mbona abapolisi baraje bahagarika isengero baravuga ngo abantu bose basohoke vuba vuba nanje rero baramfata bati nawe rero ururira ndababwira nti ariko uko biri kose ntabwo yano nje ndi umugenzi imbere ka passport yanje na ticket yanje bandi kwibafata bo bandi bantu bose babajana kuri stadium umusore wiwanje n'umudamu we barabajana yara umudamu yarafite abana biri umwana muto w'amezi 7 ntabwo twigeze turyama buracya mu gatondo karekare kare zinduka mfata abana ndabajana aho bari babashize muri prison ya Kasarani kuri police saba ko zibura bareka uwo mudama konsumwa nawe ntibemeye barahakana rwose pe bigeza handu babafata bose babaterera mu modokari bababwira ngo nibarabajana handu babasore rero bavuga batari ko se barabantu barenga 1000 se kumura tujana ngo tutaziye mutujana bigeza handu bafata magaze la crimogene babatamo bose basanga aho ari abantu bapfuye ntano nayo nabona kubona abantu bakurwa mu isengero nta crime bakoze batisha umuntu nta n'umutekano umwe bakoze byamburiye uburyo ndavuga ko guverinoma ya Kenya ifite ikibazo ntabwo yubaha ikiremwa muntu barababaye cyane.
Salomon muri ko murababwira muti ntimudutware mwavuga muri uherurimi ko ahanini leta ya Kenya bo bavuga yuko batinya ba Al-Shabaab nabo bakaba bavuga atari icara bo bavuga ikirimi cyo muri ico gihugu ca Somalia mwe mwavuga uherurimi
ivuga igiswahili abantu biwacu bose abantu muri Congo bavuga igiswahili bazi igiswahili kamuntu muri Congo ashigikira ntibanabize uzikono w'Islamu muri Congo ni ikintu gito cyane Congo ni igihugu cy'abakristo ntibanabize narakurikiye no kumugoroba vice president yatanze ikiganiro avuga ukuntu ngo baterwa na Al-Shabaab ntabwo yigeze amansiyona ikintu na kimwe kigana n'abantu babarishije yavuga ko ibibazo byose Al-Shabaab ari ibintu biva muri Somalia ntabwo vice president yigeze avuga ikintu cyerekana n'abantu b'impunzi ama embassy yabo ndabere kuko ni impunzi imunda igihugu cye abarerwa na cya gihugu yahungiyemo akarebwa na HCR imutunze.
Jane nawe nyene ibi vyagushikiye ku Imana
kumugira ko niwari hondara ibintu bicaza abantu ati abantu bose ntibasohoke ati ntibasohoke mbere basi basohoke bamuriza imodoka abana b'impinja basigaye mu rugo dufite ikibazo gikomeye cy'abana b'impinja b'amezi atatu abana b'incuka zuva umwaka umwe n'igice abo basaza barebwa n'abahungu babo n'abakazana ni cyo kibazo dufite gikomeye.
Jane HCR muri ko muyisaba iki iri kubafasha iki?
Twarabibwiye abagabo barahagurutse bazagifite abayobozi baduhagarariye baza kuvuga ibibazo byacu baragiye barababwira ariko baravuga ngo nitwemere kutwemera tujyane ikibazo gikomeye noneho nigero bageze mu rugo ariko baraza bagafata bagasa basa n'aho bashimisha abantu abagabo abasore bakabatwara abatwara abagabo n'abagore se batwara abakobwa
ubusanzwe hariho droits za refugee urazizi bariya ni abantu benshi bacitse amagumariya yo mu gatumba benshi ni abantu bahamutse babuze amahoro cyane none rero kuba muhungiye mu gihugu ukongera nawe noneho bakagufata nabi kurusha ibisanzwe izo ni ibintu biteye ubwoba mwadufashe kugira ngo biriya bintu bazamagane amahanga yakagombye ntagomba kurebera kuko bareka abantu barashobora kwazira.
Yari Odas Makado yavugana na Salomon Vyagabo n'umufasoni Jean Nyahoza impunzi y'umunyamurenge ari mu bafashwe ku munsi w'Imana urangiye i Nairobi mu gikorwa cyo gutuza ubugizi bwa nabi.
Mukomeje kumva radijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshutero bavandimwe turi kumwe uyu ni wa mwanya tubagezaho abakunzi ibyo abakunzi bijwi rya America batwandikira buri munsi. Frederic Mundikije hagiye kubagezaho bimwe muri ibyo bitekerezo yabasomeye.
Urakoze Fidele hamwe nawe Jeni mutaramije ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Abakunzi bacu kuri Facebook barabandanya kudushikiriza ibyimbiro byabo ku nyingo y'ubutungane bw'igihugu c'Ububiligi yo kudasubiza inyuma Alexis Nduhije umukuru mugambwe MSD yari yahagaritswe n'abategetsi bajejwe imbibe ari ku kibanza c'indege c'i Bruxelles mu gihugu c'Ububiligi. Elvis yagize ati Belgique ni igihugu demokrate ni babimenye ko atari nk'ibihugu byacu aho utungane buri mu kwaha kwa leta. Juma wewe agira ati ahubwo ndashimiye ubutungane bw'Ububiligi bwashatse kwereka leta y'u Burundi ko ubutungane bw'Ububiligi atari igikoresho cy'abanyamigambwe nko mu Burundi. Ati barya n'abashingantahe badakorera ku gitsure. Bahati nawe ati mwiriwe neza abanyamakuru, Ububiligi bwakoze ivyo bwagomba gukora kuko n'amasezerano yo guhererekanya abanyavyaha bafitaniye n'u Burundi. Ati none se ubundi yashitse gute Mubirigi kugira ngo arinde ava mu Burundi ntibigeze bamubona. Ati kigaragara nuko iki ari kibazo cha politika. Jackson Frank we wagira ati Ababirigi beretse Abarundi ko muri demokrasi ivyo yakoze vyemewe. Ati none yari kugira gute kwirwanisho bavuga ko yatse abapolisi byari byazanywe n'ico gipolisi. Mbarashimana nawe ati kiretse niba abayobozi hari ikindi bongera ko nkuko duhora tubyumva aha muri Afrika ngo ubutungane bwafashe ingingo itariyo. Arongera ati mbega harya ubutungane bwacu bwoba buruta ubutungane bwo mu gihugu c'Ububirigi kandi Ababirigi aribo batwigishije mu mashure. Ati jewe mbona ingingo bafashe ari nyayo. Bonaventure wewe agira ati ikirema muntu se kivuze iki muri Afrika? ati ikintu kiza bwa mbere na mbere n'ubutunzi. Jacques ati nivyo koko igihugu ca Nigeria kiri mu bihugu bikize cyane muri Afrika, ariko bisa naho icyo gihugu gifise ibibazo byinshi bikigoye kandi caburiye umuti. Ati jewe mbona igihugu ca Nigeria gikwiye gukoresha utunzi bwinshi gifise mu kubaka inzego zose, cyane cyane izibanze ku burimyi n'ubworozi, ubuzima bw'abanyagihugu, uburezi hamwe n'umutekano w'imbere hamwe n'inyuma y'igihugu. Ati biragaragara ko inzego z'umutekano zijegajega. Ati igihugu ca Nigeria ni kigeragezi amazi ntarenga inkombe kandi n'ibindi bihugu bicigireko. Abakunzi bacu kuri Facebook baragize kandi ico bavuga ku nama mpuzamakungu yerekeye ubutunzi iri kubera mu gihugu ca Nigeria, igihugu ca mbere mu butunzi muri Afrika ariko kirangwa n'umutekano muke, cyane cyane muri iki gihe havugwa ubwicanyi butagira izina hamwe n'inyuruzwa y'abigeme b'abanyeshuri barenga 250. Vincent yagize ati ivyo sigitangaza kuko ibihugu bifise ubutunzi muri Afrika usanga bititaho abana. Ati ikintu cyonyine umuntu akwiye gusaba nuko Imana ikwiye kubaba hafi ikabarinda ivyo vyihebe vyo mu murwi Boko Haram. Edward nawe ati birababaje cyane. Ati leta ya Nigeria nibanze ikemure ikibazo cabo bana hanyuma izoje mu vyerekeye ubutunzi mu nyuma. Kandi niho ubutumwa twarungikiwe n'abakunzi bacu kuri Facebook bugarukiye abatumvise ubutumwa bwabo tuzobashikiriza mu minsi iri imbere. Mwakoze
Frederic Nkundikije n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, murakoze cyane kuri ibitekerezo.
Iri ni radio yacu programme shasha y'Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha imwe n'igice ku mugoroba.
Shuti turi kumwe, ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba biri hafi gusozwa, ariko muri make tubabwire uko amakuru yifashe muri uno mugoroba.
Urakoze Eugenie. Abagwanyi bashigikiye igihugu cy'u Burusiya mu buseruko bwa Ukraine batangaje ko batazohagarika ivyerekeye kugirisha referendum kubijanye no kwikukira, naho president w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yateye akamu ejo ku munsi wa gatatu kuko iyo referendum itebeshwa.
Ishyaka riri ku buyobozi muri Afrika y'Epfo, African National Congress, ANC magamba hinye, riri imbere mu majwi hamaze kubarurwa mu matora ya mbere mu gihugu hose, arimo n'abavutse nyuma y'ubuyobozi bw'agashaka buhake apartheid bumaze gusezererwa mu 1994. Amajwi rero amaze kubarurwa yatangajwe na komisiyo ishinzwe itora mu gihugu kuri uyu wa kane yerekana ko ANC ifite 63% by'amajwi hamaze kubarurwa kugeza ubu ni arenga kabiri.
Ibihugu bine canke birenga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeye gufasha igihugu ca Nigeria mu gikorwa co kurondera abanyeshuri bageme 276 banyurujwe n'umugwi w'abagwanyi Boko Haram mu ijambo yashikije no munsi wa kane koraniro ryereke butunzi kuyise mu gisagara ca Abuja. Prezident wa Nigeria Goodluck Jonathan yashimiye igihugu c'u Bushinwa igihugu ca nyuma cemeye gufasha gutora abo banyeshuri babigeme banyurujwe.
Umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi muri Sudani y'Epfo Rick Machar yageze muri Ethiopia mu biganiro bye bya mbere by'imbona nkubone na perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir kuva habaye urugomo rushingiye ku moko rwadutse mu kwezi kwa 12. Abo bagabo bombi byitezwe ko bazabonana ejo kwa gatanu mu biganiro by'amahoro bihujwe n'itsinda ry'ibihugu byo muri Afrika burasirazuba rizwi ku izina rya IGAD.
Igihugu cy'u Bufaransa cyatangaje ko inteko zacu 2000 zizoguma mu gihugu cya Centrafrique gushika mu mpera z'umwaka mu kigoro k'amakungu ko guhagarika ubwicanyi bufatiye ku idini bwihaye inkumbi muri Centrafrique.
Muri Pakistani urugomo rwahitanye abantu bitwara gisirikare 9 bahitanywe n'igisasu cya bombe cyatezwe ku muhanda mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu.
Igihugu cya Pakistani cyarekuye umukozi w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi byo muri Amerika FBI atanze ingwati iminsi 3 inyuma y'uko afunzwe yagirizwa ko yagerageje kwinjira insoro mu ndege. Umunyamerika yahagaritswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Karashi. Shuti mwese mukunda radio y'u Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer Rashad Smith yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara Alimas yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese ko mwateze amatwi, twongeye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo kuva saa 11:30 kugeza saa 12:30 za mu gitondo nyine. Hagataha rero amahoro kuri mwese, mugire ijoro ryiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.